zamba.
Nzambi rasambirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Ndabaramukije mwebwe mwese muteze yo mi radio inzamba gatika kawe mu makuru 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 yaranze yindwi turiko turasozera kuri radio inzamba gatika kawe turi kwigenekezo rya 20 ruhuma umwaka wa 2022 cyose finjotse nkunzimana ni jengera ndabashikirize kaze mwese. Duhereye makuru 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 mu gihugu cy'Ububirigi, abarundi baba mu gihugu cy'Ububirigi no mu cungararo yacu baragize imyerekano kuri no wa gatandatu i Buruseli mu ntumbero yo kwiyamiriza ubwicani n'ayandi mabi bikogwa n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Mu ijambo ry'uwo munsi Frederico bamvuga inyumvira arongoye urunani Sefo Arusha yamenyesheje ko atabarundi bigeze banka ku mugambwe CNDD FDD utwara, ico banse ni intwaro mbi yabo ijyanisha abarundi igahunyanga n'agateka kazi na muntu. Inkuru tubaza Trifine kani wabo.
Abo n'abarundi bitabye imyerekano yo kuri uyu wa gatandatu yatanguye isaha indwi irangira isaha icyenda mu masaha y'i Buruseli mu Bubiligi yamize intwaro y'agahotoro iranga intwaro y'umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye. Muri iyo myerekano Frederico Bamvuyumvira arongoye urunani Sefo Arusha yabwiye abitavye ko atabarundi bigeze banka ku mugambwe CNDD-FDD dutwara, icyo banse ni intwaro mbi iryanisha abarundi ntiyubahirize n'agateka ka muntu.
Jewe nashaka mvuga icese ko nta murundi yigeze yanga ko CNDD-FDD itwara, nta murundi yigeze yumvira ko abo bantu data wanje ngo ari babi, ico twanka tukangiriza ni intwaro mbi yabo. Icyo twari tubiteze ko sicyo twaronse, twari tubiteze ko bagwanira agateka kazi na muntu nkuko president adaye biyitirira yakagwanira yakavuga. Twari tubiteze ko bashira abarundi hamwe, twari tubiteze ko bagwanira agateka kabarya bahutu birwara byesha ngo bariko baragwanirira naho kubahenda.
Bitanshimira Imana arongoye urunani Force ruhurikiyemo amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike yerekanye ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atari umukuru w'igihugu nk'abandi. Yaje gusasira ikibi ngo azobandanya abazwa abariko baragandagurwa kuri iyi ntwaro yiwe.
Kwanje rero kugira ngo dushikize ubutumwa isi yose tuvuga yuko igihugu kitarongowe n'ibindi bihugu byo ku isi, tubwire umurundi n'amakungu yuko Evariste Ndayishimiye atari umukuru w'igihugu nk'abandi. Evariste Ndayishimiye aho gukora icyo abarundi benshi bari bamwiteze ko nk'uko mwabikurikiye igihe yimikwa muri 2020, aho benshi bari bibaza batireka ngira tugiye kwihuta, kumbe azohagarika ubwicanyi, kumbe azohagarika abasuma n'abanyonyezi, ahubwo yaje gusafira indambi kibi.
Tubibutse ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yitabye isaha ya Buruseli mu Bubiligi inama yahuje ubumwe bwa Burayi n'umugabane wa Afrika. Inama yarangiye kuri uyu wa gatanu. Evariste Ndayishimiye yari yaramutse ahura na bamwe mu barundi bari mu Bubiligi kuri uyu wa gatandatu nyene.
Iyo myerekano rero yo kwiyamiriza Varisito Ndayishimiye yabaye inyuma yaho ku munsi wa gatanu hasozerewe inama igira gatandatu yahuza abakuru b'ibihugu ku mugabane wa Afrika na Buraya. Mu byo biyemeje harimo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu bya Buraya na Afrika mu gufatana mu nda mu bijyanye n'umutekano hamwe no mu kwitaho igisata cy'ubutunzi. Mu bindi bize harimo igisata cy'amagara y'abantu, indero no gucungera neza imipaka nk'uko biri mu rwandiko rwasohotse mu mpera z'iyo nama. Mu bijyanye n'agateka kazi na muntu naho ibiharuro byashikirijwe n'umugwi w'igihugu CNIDH ujejwe agateka kazi na muntu ngo biratandukanye n'ibiriko biraba mu Burundi, ariko ngo ni intambwe ko batanguye kwemera ko hari abantu babugwa irengero ryashikirijwe na Jean Claude Niburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Rikristu rijejwe kugwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu akate. Asaba Gerard Daniel Ndabiraba arongoye inama nshingamateka kumenya ikibazo ciwe agafasha kugira ukuri kumenyekane aho gutoteza abari ku kivi. Ido Nido na Vanessa Muhiteka.
mucigira nyocara yigishikirijwe inama nshinga mateka y'u Burundi urongo y'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gatika kari na muntu Sixte Vinyinyi Muraba yaririkanye ko mu Burundi hakira abantu bakinyuruzwa bakaburirwa irengero naho muri rusangi ashimuko igisata c'agateka ka muntu kifashe
Muri uno mwaka ico cegeranyo wakoreyeko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNDH wasanze hari abantu 42 agateka kabo kahohotewe harimo 35 babuzwe irengero mu bijanye no guhohotera gutoteza gukura ko agateka abantu no kubaburiza igufa CNDH yasanze byakorewe abantu 7 ku bijanye no gufungira abantu gusa naho CNDH yasanze bagera kuri 45 mu ngendo yagize mu mabohero atandukanye
lors des visites des lieux de détention.
Ibyo Sixte Vinyinyi Muraba yashikirije muri Akati Burundi babona ko ari intambwe nziza naho hakiriho agahaze. Bishikirizwa na Jean-Claude Ntiburumunsi ajerwise atacha amategeko muri iryo shirahamwe aho asaba abategetsi nka Gelaz Ndabirabe kumenya ico ajejwe.
Dufatiye ku biharuro turonka iminsi yose aho biba ari byinshi cyane. Turanezerezwa nuko bemeye ko hari abantu banyuruzwa abantu babugwa irengero mu gihugu kuko hari haciye igihe uwo mugwi utubahuka gutanga raporo aho wemera ko ivyo bintu biba twovuga ko akiri kare kugira ngo dushobore kugira ico tuvuze kuri iyo raporo kuko tutarayironka yose tuyisome hanyuma tuvuge kuri kimwe kimwe ico tuyinegura ariko rero n'ubu turababazwa cyane n'inyifato y'umukuru w'inama nshingamateka Gelaz Ndabirabe aho yabonetse yuko umenga arashavuriye cyane iyo uwo mugwi w'igihugu rero agateka kazi na muntu kubona wemera yuko hari abantu banyuruzwa mu gihugu
mwamenye ko ico cegeranyo umugwise NIDH bawusabye gusubiramwo ico cegeranyo kugira gishobore kwemerwa n'inama nshingamateka ikibona utunenge
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza, ziragabanya amakari y'iyo ndwara, bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye, ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara. Harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Tubandanye makuru yaranze iyi ndwi kuri Radio Inzamba mu gisata c'indero. Abanyeshure 5580 nibo ibiro by'indero mu ntara ya Kayanza vyamenye ko bahevye ishure mu mpera z'igice ca mbere c'ishure uno mwaka w'2021-2022. Ubukene ngo buri mu bituma nyamukuru abanyeshure baheba ishure. Ubwo buyobozi bugasaba abajeje intwaro gukorana n'abavyeyi mu guhimiriza ugwaruka kwijukira ishure kuko ariho baziga kazoza kabo kubwahera ari ntibize yahoze ari umwigisha akongera akarongora na sendika y'abigisha ubushikiranganji bw'indero bukwiye gusohora itegeko rihana umuntu wese akuye umwana mu ishuri agasaba leta kuronsa amashuri ibikoresho bikwiye abarimu babinonosoye kugira abanyeshure ntibadebukirwe umviriza erari ntibize
Nuko tubona kenshi abana mu guheba ishure bafite ibimenyetso byerekana ko badakeneye kwiga hari abana usanga bagenda ku ishure bashonje batagononokewe hakaba abana ubona ko kenshi kumbure bafatwa nk'abakuze hama bakabatwara mu bintu bibayobeza ubwenge hari ibyo gushurashuzwa ku nguvu canke hakaba nuko ababyeyi bataronka icyo babagaburira inzara ikababuza iyo baja n'ibyo canke ugasanga hari ibikorwa bitari bike bindi bibafatira umwana atagira icyo afungura afatirwa n'ibikorwa bimurengeye atagira haba ataronka ibikoresho by'ishure ugasanga uwo mwana ariko aja mu ishure umenga ntacyo ariko arakurayo umenga nta mwanya wo kubikora afise hariho rero n'abana baja mu ishure ugasanga ibitigiri ni byinshi ibitigiri rero bimaze kuba byinshi umwana agasanga icyo yarondera mu ishure ntacyo aronse aca Abujumbu menga hinderuwe kwa runga takano vera na nyungirimu akawise. Yo ichu kogwa nukoreta. Yoraba ishure koko ikawa ikiwanza chinyishu. Mwana fisengu mutekano, mwana kiingiwe, afisa mwitayeho, migi hawa ingorane, afise, wazitura, akazitore rumu. Nuko kandi ishure. Yawiri mwitigiri wikiye bifasha umwana kwiga tekanye bigafasha n'umwigisha gukurikirana abana bose muri rusangi atanumwe kumiriwe nuko ibikoresho by'ishuri byoboneka kugira ngo nyigisho z'inyigisho z'akanovera kugira ngo umwigisha nawe nyene yumve yuko ari akora igikorwa nkuko yari yashitegekanije hama umunyeshuri nawe ashobore gukurikira ibyigwa nkuko yarabyiteze ndetse izerekeye kwitaho ubuzima bwa misi yose bw'abanyeshuri bwo mu miryango hari no kwitaho ubuzima bw'abanyeshuri mu ishuri n'imigenderanire hamwe nabo hirya no hino yindi ngo yofatwa n'ubushikiranganji ni uko boraba hakabitegeko rihana umuntu wese yokura umwana mu ishuri itegeko ry'uko abana bose bokwiga mu gihe ridasohotse umwana ahebye ishuri ucumi nka nta kibaye
mu yandi makuru yaranze iyi ndwi kuri radio Inzamba abasirikare barenga ku 10 bari bafunzwe bazira kuba baranse kuja mu gihugu cha Congo barakuwe aho bari bafungwe mundu iheze bajanwa kugandagurirwa kunkengera z'uruzi rusizi ibiziga vyabo navyo bitabwa mu ruzi amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bamwe bakuwe mu gasho kari mu ikambi ya police militaire abandi bakugwa mu gasho kiperereza kari muri karitsiye ya 10 yo muri zone Ngagara mu gisirikare cy'u Burundi biciye kwitangazo ryasohowe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi barahakana ko atabasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo inkuru tubaza Beni Akserakana
amakuru ava muri bamwe mu basirikare yo muri Bataillon Police Militaire irongowe na Lieutenant Colonel Yves Defense baranyikwa hamwe no muri bamwe mu bakorera ku biro by'igendereza rimwe kafi ya 10 ya zone Ngagara avuga ko bamwe mu basirikare bari bamaze iminsi bafungiwe muri byo bibanza uko ari bibiri bagirizwa kugarariza amategeko mu kwanga kuja mu ntambara zimaze hafi amezi abiri zivugwa mu buseruko bw'igihugu cha Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo bakuwe muri ubwo busho barenga 10 mu nyuma ntibagarukanwa ayo makuru akavuga ko bajanywe kugandagurirwa mu nkengera z'uruzi rusizi ibiziga byabo bitabwa mu rusizi ayo makuru abandanya avuga ko batwawe mu modokari zitatu zibiri zo mu bwoko bwa double cabine n'indi yo mu bwoko bwa coaster bamwe bamanukiye kujya kane rya Nyamitanga abandi babandanya muri komine Rugombo amwe mu mazina y'abasirikare bakuwe mu gasho bajanwa kugandagurwa uruganda rwa radio Inzamba gatika kawe ruramaze kumenyamwo abasirikare bane muri bo ni Caporal Chef Avyarimana wo muri bataille ya 121 yarafungiwe mu gasho kiperereza muri quartier ya 10 ya Ngagara premier class Ndayishimiye yakorera muri bataille police militaire yari nawe nyene afungiwe mu iperereza muri quartier ya 10 ya zone Ngagara Caporal Chef Sindayihebura batazira ngeze yakorera mu ikambi ya 412 hamwe na Caporal Niyonkuru yakorera mu ikambi ya 322 aba boswari babiri bari bafungiwe muri police militaire amazina ya bamwe mu basirikare bakoreshejwe ubwo bubisha intwazangabo zitwa Lieutenant Colonel Nshamugwanko na Lieutenant Hatungimana ibisongerezi ni abajudant chef ndiho kubwaye Longe na Barthélemy Ndayisenga hamwe na adjudant Havuginoti batazira sage abasirikare bato bato bakoreshejwe bakuwe mu ishuri ryigisha iby'iperereza rya gisirikare EMR riri ahahoze ikambi ry'abaparakomando batayo para kumusaga Hajye Inzamba gateka kawe nitwashoboye kuronka kuri telefone Colonel Floribert biyereke avugira igisirikare ngo agire ico ashikirije kuri aya makuru atangwa n'abasirikare ariko nitwashoboye kumuronka tubamenyeshe ko igisirikare cy'u Burundi gihakana ko atabasirikare babo bariyo biciye mu itangazo riherutse gusohogwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba Alain Trubert Mutabazi
iganda kugwa ry'abo basirikare ngo ryari rikwiye kubera icigo basirikare b'u Burundi kugira ntibagwe mu mutego wo kuja mu bikorwa bya gisirikare ku nyungu itari iz'igihugu byasiguwe na Chauvino mu gwengezo arongoye umugambwe UPD zigamibanga avuga ko abo basirikare babaye nk'incungu mu kwanka kujabuka kugwanira ku butaka bwa Congo ataruhusha babifitiye dukurikirane Chauvino mu gwengezo
ni nkuru babaje cyane ubwambe na mbere abo basoda n'abana b'igihugu abo basoda barafise imiryango bakomokako abo basoda bari bafise uruhara ntangere mu kubeshaho imiryango yabo abo basoda bari bafise uruhara ntangere yo gukorera igihugu cyabo ko bo kwishwa rero na gahombo gakomeye cyane ku gihugu cyacu naho ku ruhande rw'ubutegetsi iyo umunyagihugu yishwe cyangwa apfuye mu Burundi yishwe hakubibona mu gahombo bamabayibona mu nyungu ivyo navyo n'ibintu bibabaje cyane kandi bitaye agahinda abo ba soda rero igituma bishwe nuko basavye ko baroswa urupapuro rw'inzira urupapuro rubari kurira kujabuka hama urupapuro nago ntigwahaguye ruboneka ahubwo icahaguye kiboneka nuko n'urupfu rwabo kujya leta y'u Burundi maze imyaka ihakana ko itegere ihonyoza ikirenge kugataka ka Kongo icyo giheje kugaragaza kandi icyemezo ntangire ko u Burundi bwirirwa muri Kongo guhungabanya umutekano wa Nyekongo urumva rero birinze biba nkuko onye nuko abo basoda bavyiheje bagasanga icyo gikorwa atari gikorwa cyemewe n'amategeko atari gikorwa leta y'u Burundi yemanga ishakwemanga canke leta y'u Kongo ishakwemanga nico gituma bace basaba ko boroswa ibyangombwa abo bantu rero bari bapfuye n'icumu muzingi kuko bazize ubusa bazize kudahunyanga amategeko bazize ukuri bazize kutagira tuti twebwe tugeze hariya icyo tubako n'ibyo bibazwa abo basoda n'incungu kandi abarundi tubimenye kandi tuvyumve ko bazize kuba bosaba ibyangombwa kugira bumve ko igikorwa bagiyemo ko ari igikorwa aciteka
ninga rero duciye dusozera amakuru yaranze iyi ndwi kuri radio Inzamba gatika kawe mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye Josephine Johnson Nkunzimana na yabashikirije ndabifurije amahoro iwanyu no mu byanyu naho butaha
Zambira samirana.
Amakuru yaranze none.